или ни ради извиди Америка. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri kitondo cyo kwa kabiri itariki 14 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2020. Kuri micro muri kumwe naje Fidèle Niyongabo. Mu Burundi umugwi sever rujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi wasoze igikorwa warumaze mu kwezi urondera abafubwe mu kivunga mu gwimo go mu mwaka w'1994.
Yari bimaze hafu kwezi none twabirangije dusanze hariho ibisigarira by'abantu batari baki bashobora kuba barishwe bagatabwa mu kinogo kimwe ahandi ugasanga abantu bahambwe umwe kwiwe.
Uyo ni Noe Clemanziza icegera cy'umukuru wo mu gwi sever mu Burundi. Mbere ko dushika kuri iyo nkuru n'andi makuru tubafitiye reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino dufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze. Fidèle Tuyahiremu yavugwa mu makungu. Abanyekanada babiri bakora amatohoza jo ku munsi wa mbere niho bafata urugendo rubashikana muri Irani kuraba ibisigarira hamwe n'agasanduku kirabura kabika amajwi vy'indege ya Ukraine yakorowe na misile mu ndwi iheze bikaba byashikirijwe n'abategetsi. Abandi babiri bazobasangayo mu minsi canke indwi ziri imbere batumwe ko na Irani gufasha kumviriza amajwi muri ako gasandugu no gusuzuma ibisigarira vy'iyo ndege mu ntumbero yo kumenya nimba yararashwe ku bushake canke mu kwihenda. Iyo ndege ya Ukraine yo mu bwoko bwa Boeing 737 yarashwe na misile y'igisirikare ca Irani imaze umwanya muto ihagurutse. Ku munsi wa gatatu hafa abayirimwo bose 76 harimwo n'abanyekanada 57. Umushikiranganji w'ubutungane hano muri Leta Zunze za Amerika William Barr yashikirije ko abasirikare 21 ba Arabia Saudite bari mu nyigisho za gisirikare hano muri Amerika barungitswe iwabo. Ni nyuma yaho mu kwezi guheze mugenzi wabo arasiye abasirikare 3 ba Amerika bariko barabaha imyimenyerezo mu kambi ya gisirikare cha Pencasora muri leta ya Florida. Mushiranganje William Barr yaremeje ko cyari gitero citerabwoba. Ibiganiro vya mbere hagati y'abakuru b'impande zibiri zishamiranye muri Libya byarangiye jo ku munsi wa mbere i Moscow mu Burusiya. Mushiranganje u Burusiya jejwe imigenderanire n'ayandi makungu yashikirije ko habaye intambuko zishimishije zatewe inyuma y'umunsi umwe ihagarikwa ry'imirwano rishizwe mu ngiro. Izo mpande zibiri ntizashoboye ariko gusinya amasezerano nk'uko byari bitekanijwe ejo ku munsi wa mbere. Ibindi biganiro byaciye byungururizwa kuri uyu munsi wa kabiri. Ibyo biganiro bikaba biriko birafashwamwo n'igihugu cya Turukiya hamwe n'Uburusiya.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Leta Zunze za Amerika yifuza kugabanya abasirikare bayo bari ku mugabane wa Afrika nk'uko byashikirijwe n'abategetsi b'igisirikare cya Amerika. General Mark Milley arongoye igisirikare cya Amerika abishikirije mu gihe Perezida Donald Trump asabiye ko inteko za OTAN zikora ibirushirije mu karere k'ubuseruko bwo hagati. Ni mu gihe kandi Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron agiraniye umubonano n'abagenzi we ba Burkina Faso, Chad, Nigeri, Mali hamwe na Mauritania bafatikanije urugamba rwo kugwanya iterabwoba ku mugabane wa Afrika. Amerika ifise abasirikare bashika 70 ku mugabane wa Afrika bakorana n'izindi nteko za Afrika kugwanya intagondwa zikora iterabwoba cyane cyane muri Somalia. Abandi 200 bariko baratanga imyimenyerezo ya gisirikare mu bihugu 40 vya Afrika. Inama nshingamateka ya Israeli yaremeje ejo ku munsi wa mbere gushiraho umugwi w'abashingamateka uzofata ingingo nimba umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu akwiye guhabwa ubudahangarwa ntabashe gukurikiranywa ku vyaha yagirizwa byo kurya ruswa. Mu gihe uwo vyemeza, uwo murwi uzoca ubirungikira inama nshingamateka yose ikoranye ikazovyemeza canke ikazobihakana. Netanyahu ntashobora gucirirwa urubanza ikibazo cy'ubudahangarwa kitavuye mu nzira. Ni mu gihe kandi afite icyizere cyo gutahukana intsinzi mu matora y'igice cya gatatu y'umushikiranganji wa mbere aterekanijwe mu kwezi kwa gatatu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Igisirikare cha Afghanistan gishikiriza ko cyasambuye ibiro vya duane abatalibani bahora batorezamwo amatagisi mu gitero cyabereye mu manuko bushira uburengero bw'ico gihugu. Umuvugizi w'igisirikare cha Afghanistan Fawad Amani yabwijwe rya Amerika ko uwo muhari wahora uharonkera buri munsi amafaranga arenga imiliyoni arenga ibihumbi 38 vy'amadolari y'abanyamerika kuri ivyo biro mu ntara ya Fara. Ivyo bitero vya gisirikare ku batalibani vyatanguye mu kwezi kw'icumi na kabiri mu ntumbero yo kwirukana abatalibani bari muri iyo ntara. Intagondwa z'umurwi wa Al-Shabab zarishe abantu batatu mu gitero zagize mu masaha ya kare y'ejo kuwa mbere mu buseruko bw'igihugu cya Kenya. Ni gitero kigira ica gatanu uwo murwi ukoze muri Kenya mu minsi 13. Abarwanyi ba Al-Shabab bagize igitero mu gisagara cya Kamute mu gice cya Garissa igihe cy'isaha 8 zo mu ijoro mu masaha yaho. Bari baturutse mu gihugu cya Somalia. Abigisha batatu batari abayisilamu barishwe, umuyisilamu umwe aranyuruzwa, uwundi mwigisha arakomereka. Abagize icyo gitero baragiriye impuhwe umuforomakazi kubera igitsina ciwe. Al-Shabab yavuze ko ariyo yakoze icyo gitero mu itangazo yashize ahabona ku rubuga rwayo ngurukana bumenyi rwitwa Shahada ejo ku munsi wa mbere nyene.
Urakoze Aloyisi Bigirimana ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Aho ubushakashatsi bwakozwe n'ishyirahamwe ry'abagore baharanira amajambere y'ibice byo hagati mu gihugu bugaragaza ko mu bana b'abakobwa babyariye mu rugo abagera ku 70% baciriwe ivomo n'imiryango yabo. Iryo shyirahamwe rigasaba ababyeyi kongera gusubira ku byo bishinze. Ibindi kuri inkuru tumviriza mugenzi wacu Asumutakaboye.
Isangano ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro risobanura ko ryinjiye mu kibazo cyo kureba imibereho y'abana b'abakobwa baterwa inda bakiri bato, nyuma yaho byagaragaye ko aba bana bahohoterwa n'ababasambanije bakongera bagahura kandi ihohoterwa bakorerwa n'imiryango yabo. Madamu Odeta Musengimana, umuyobozi w'uyu muryango, asobanura ko basanze abana babyariye iwabo bafite ihungabana rikomeye. Abana barahungabanye, nta mutima bafite hanze mu muryango nyarwanda, rwose imitima yarahungabanye, abantu ntago batuje, abantu ntago bameze neza. Iki ni kibazo gikwiye guhagurukirwa. Twasanze abana benshi muranka 70% ari abana nibwo yaba ari mu muryango, ariko ari wa mwana utabana n'ababyeyi, ugasanga wenda ni wa mwana baciye hanze hariya uba mu gikoni wirwariza kugira ngo abeho n'umwana we. Ni ukuvuga ngo n'abandi bamwe barirukanywe, abatarirukanye abana birukanye umugabo yagiye yirukana umugore ati ni wowe ikigoryi, ni wowe watumye umwana atwara inda. Kuba byonyine, niba umwana agiye hanze akaba agiye gusubira kwishakishiriza ubuzima, azongera asambanywe, azongera abyare, kuko agomba gushakisha ya mibereho igomba kumutunga igatonga na wa mwana we. Ababyeyi bafitemo uruhare rukomeye cyane. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu bakobwa batewe inda bakiri batoya. Ubuhamya bwabo bugaragaza kaga batewe n'imiryango yabo nyuma yo kumenya ko batwite.
Njye maze kumenya ko ntwite, mama nabanaga na mama na papa, papa yahise adutaragenda, navuye kwa muganga uwo munsi bwacyo ahita agenda, kugeza ubu ngubu ntabwo yongera kugaruka. Mama yarambwiye ati wowe tidore sarabataye ugiye kundushya kandi ubona hari barumuna bawe. Akajyambwira nabi ati nza ati nuko nafite aho mushyira, ati nazaguha inzu yawe wenyine. Yarambwiraga ati ninteka utagiye ushaka ibyo uteka, ati ntabwo ndi kugaburira.
Nabyo mfite 17 mu rugo bamaze kumenya ko ntwite n'ibiryo kubima. Nabanza kurwana namwe abandi siyenda burara, ntibiragenda gutya, ntibiragenda gutya, kuko byageze n'igihe nje na murugo njya kwa nyogokuru. Nyogokuru niwe wamfashije, ariko nabwo kumfasha byaturutse kure. Nawe ntabwo yabyumvaga, yabona mfashaga akazamo akandi kantu, akongera akantu akanshurira ngo nabaye indaya ngo nabaye iki, ariko akongera akagarura umutima.
Iyi miryango ifasha abana b'abakobwa babyariye iwabo ishinja ababyeyi ko muri iki gihe badohotse ku burere batanga, nubwo ababyeyi bahakana urwo ruhare.
Tukimenya ko umwana atwite byaratugoye cyane, kubera ko yari umwana mutoya mfite imyaka 13. Yaradutunguye cyane tugwa muri koma. Ari nje hagati yanje n'umugabo. Ariko kubera ko mu muryango habaye ikibazo ari nje n'umugabo twarangije ukwezi nta uvugisha undi kubera ikibazo twumvaga bidutesheje umurongo. Igisabo ni igisabo gikabije giteye na gahinda.
Njyewe ku giti cyanjye ntabwo babyeyi twaduhotse. Kuko nta mubyeyi wakwishimira ko yahura n'ikibazo nk'icyo ngicyo. Ariko abana uburere dutanga ntabwo bakibwumva. Ariko abana ntibanyurwa nkanjye mumaze imyaka 20 ntabyara. Ariko urumve ubahangeze sikumpekesha uruhinja birangoye. Kandi ngomba no gushaka ibyo babana ibitunga wa muryango.
Mibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare mu mwaka w'ibihumbi 2015-19 7.3% batewe inda. Ukudasobanukirwa ubuzima bw'imyororokere bikaza kwisonga mu mpamvu zo guterwa inda kw'abo bana. Kugeza uyu munsi inzego zinyuranye ntizirabasha kumenya icyakorwa kugira ngo icyo bamwe bita icyorezo kibashe gucika. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banyoni b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho ibisigarira by'abantu barenga 250 arivyo bimaze kwegeranywa muri zone ya Kamenge mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Ni mukiringo cy'ukwezi umugwi sebe rujejwe ukuri no kunywanisha abarundi umaze uri kurondera bahambwe mu kivunga mu gwimogo mu mwaka w'igihumbi 1994. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ryifashishije abakunzi baryo mu Burundi mu isomegwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Kogwa cyo mu gwisevere cyuno wa mbere cyukugururira bose kugira abaje kuraba ibisigarira by'abantu bimaze kuzugwa aho hahoze hari isoko n'ingoro y'umugambwe badasigana byaranzwe n'amarira menshi. Uno mukenyezi yahumutse kuvyambagwa by'abajyango biwe aheruka bakiri bazima mu mwaka w'igihumbi 1994.
Kuvyumva no kubibona ariko nuko intumbero mbona bo biha nuko byohya icigwa n'abasigaye kugira ngo bibafashe kubana mu muco ariko hatabayemo kwihorana niko je no bifata. Urabona hariho benshi twabuza abantu tutababonye irengero iyo bishitse rero ukaza wumva nk'ibi byabaye urashobora kuza hari igihe ucibuka impuzu yari yambaye cyambure ntubuki yibuka biritegerezwa kubabaza mu mutima ariko bitaca bisaba uko haba umuntu kwihangana.
Ababuriye babo mu ntambara zabereye muri zone Kamenge bifuza ko ivyabaye bitosubira. Nzotunga icimpaye Jafa ari mu babuze afishisha saba cokogwa muri rusangi kuri ivyo bisigarira vy'abantu bikiriko birazugwa.
Je mbona nitubaye muri kabagende je igikuru muri vyose kimbo nabogira ikigandaro kivunga hanyuma tugasabire ni kigongwe abantu abajejwe ibintu by'Imana bakadusabire ku Mana igisabisho hanyuma ibintu bigahera tukabandana tu baho ku mutekano nangere
umugwi sever wugururiye imiryango kuri no wa mbere wowe wese yipfuza kuraba ibikogo waranguye muri kino kiringo cy'ukwezi kumwe icegera cyo umugwi ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye no kunywanisha no wa Clema ni nziza atanga icegeranyo c'ivyaranguwe.
Byari bimaze hafu kwezi none twabirangije dusanze hariho ibisigarira by'abantu batari baki bashobora kuba barishwe bagatabwa mu kinogo kimwe ahandi ugasanga abantu
bahambwe umumwe kwiwe ahandi ku makuru duhabwa bakatubwira ko hariho nabantu kubera abantu babiciwe ngaho muri quartier ya Kamenge barashobora kubera bataronka umwanya wo kujya guhamba mu matongo asanzwe yemewe n'amategeko bagafa kubazana ngaho ko vyihuta n'uruvange rero rw'abantu bashaka kuba baraguye hano barashika ku gitigiri cy'ababa 250 n'270 ni hagati yaho
kubibaza nimba kugururira bose kugira baze kuraba ibyo sigara by'abantu udashobora kuzura kaboze muri Sever barabihakana icegera cy'umukuru w'uwo mugwi avuga ko hari bitekanijwe kugira ntihabihahamuka kuri bamwe
twarategekanije igikogwa cyo gufasha abantu baba bashikiwe nihahamuka kubera babonye uwabo aho yaba yaratawe bifatiye nko ku mpuzu cyaje ibindi yari yambaye icyo gikogwa kirakogwa kandi ahantu hose tugikoreye nkuku turagitegekanya kugira ngo ntagire umuntu ashobora guhahamuka kubera ibintu asubiye kwibuka afatiye ku byabonye bituma aca yibuka amabi yarashikiye uwiwe icyo gikogwa kiriko kirakogwa twaragitegekanije n'ungaha kirahari
kwerekana ku mugaragaro ibyo bisigarira by'abantu bahambwe mu kivunga bifisa kamaro mu bijanye no kumenya ukuri kuvyabaye no kunywanisha no wa Clement nziza atanga isiguro
ibi ni bidufasha twebwe nk'abarundi kugira ngo tumenye ivyabaye muri kahise abashaka ushobora kumenya neza ingene ibintu byagenze bamenye bafise ibimenyetso cy'ingene ivyabaye muri kahise byo byarabaye kandi bifashe nabantu bashaka kuba bavuga bati twebwe ntituzahabancu bagiye ntituzi yo bahereye arabogira nk'ikigandara bagikore arabashobora gukora ya migenzo yose abarundi basanzwe bakorera umuntu yitavye Imana babikore mu buryo busanzwe bwemewe n'imigenzo y'ikirundi
umugwi Severo menyesha ko ico gikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abantu bahambwe mu kivunga kigiye kubandaniriza no mu zindi ntara z'igihugu ugasaba uwo wese afise inkuru zahari ivyo binogo rusangi kubimenyesha uwo mugwi icegera cy'urongoye mu Gisevere akavuga ko inyuma y'ikiringo cy'imyaka ibiri umugwi uzoshira habona ibizaba byavuye mu matohoza kubagirizwa ubwicanyi bwabaye kuva Burundi bwikukira gushika mu mwaka 2008
Mu Burundi kandi abantu bagera ku 2020 ibintu byabo bigizwe n'imirima inyubako n'ibindi byarononekaye mu mezi abiri aheze mu ntara ya Kayanza biturutse ku mvura y'isegenya uramatawe iyo ntara ni set ndayizeye yabitangaje ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye hari mu gihe yashikize ibyaranguwe mu ntara yiwe n'ibyayibayemwo mu mwaka uheze ahamagarira abanyagihugu kuba barafashanya hagati yabo mu kurindira imfashanyo y'ubushikiranganji bwo gushigikirana ibindi kuri inkuru turabishikizwa na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza
Imvura y'umurengera imaze imisi igwa mu Burundi no mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko ntiyasize inyuma intara ya Kayanza ari mu buraruko bw'ico gihugu mu mezi abiri aheze buramatari w'iyo ntara yemeza ko abantu bangana 200,000 ibintu byabo byononekaye cyane amahegitari 200,000 y'imirima yatwarwa mu gihe inzu 170 zabomotse 430 nazo zisiduka igice kimwe Anisenda Yizeye mu cegeranyo kiranga ivyabaye n'ivyakozwe mu ntara ya Mutwa mu mwaka wa 2019 yabwiye amenyesha makuru ko ari kagerageza gukorana n'ibisata bitandukanye harimo ubushikanga njye bwo gushikirana kugira ngo basizwe mu kangaratete n'imyuzura bafatwe mu mugongo
ku rutonde twari dufise rero ku byo twashoboye gutohoza mu makomine atubwira ko hashobora kuba inzu zishikije 200 zabomotse n'izo nonekaye zishika 225 mugo hariho n'ahantu usanga hari ishuri mu cy'amashuri abiri yagurutse ariko se ibintu by'ukuri no bwa kubirateye ubwoba uganje n'ibyabaye nk'umuco bitoke aho ubuzima bw'abantu bwahasigaye uganje byawe n'ubujumbura ndetse uganje n'ibyo niba mu bindi bihugu twari twavuga yuko ahubwo ibintu twoshimira n'Imana ko ibintu ari ibintu bisanzwe n'imirima itarimikaye nayivuze rero nonekaye hari haguye urubura hari ngaha muri komine Kayanza hari muri komine Muhanga hari muri komine Butaganzwa hari hagiye harabura urubura hariho n'ahantu hamwe hamwe muri komine Matongo na Gatara imirima yatwawe by'ukuri hari ibintu byononekaye twabitondekanije rero byose tuzobicikiriza abo dusadufashanye imwe turamaze kubitanga muri gihuro igihugu reje kuraba ibiza byacitse bwa badufashe mugabo bindi tuzobinuka mu bushikanganje gushikira no gatara katashobofasha
imbere y'uko bwo bushikanganje bufasha bwarandayizeye afite icyo asaba abanyagihugu b'intara yiwe
hari ikintu wita gufashanya mu kibanza turashimira rero abanyakayanza kuko nabo bantu abize inzu ziba zarabomotse ntabo twumva bajyamo mu gahinga ntabo twumva batagira aho baba hariho inshuti n'abagenzi babaye barasendereza babaye barabafasha uwo mutima wo gufashanya rero niwo dushima cyane kandi niwo duhamagara n'abanyakayanza ni nabo bantu bashikiwe n'ibibazo kuko urabe nk'imirima hari mahegitari y'imirima ashobora karomekaye uri kubiharura imirima yaba amahegitari arenga 2000 ahari abantu 200,000 tuvuga ko ibintu byabo byanonekaye cyane murumva ko ari abantu bashobora kuba ari mu ngorane tukabasaba ko baba barafashanye mu kibano ubwo cyo irengaje gafasha ubundi hayima natwe turiko tubagerageza kudodoraje no hino gaturabe yuko aho bishoboka ashobora kuba yakosha abandi kutona ubutubagarukirako
kuva mu ntango z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze imyuzura y'imvura imaze guhitana abantu batari munsi ya 45 mu Burundi abatamenyekana igitigiri baburirwa irengero amazu atari make n'imirima hamwe n'izindi nyubakwa nk'amabarabara amashuri n'ibindi birononekara Roger Burikaneza Ijwi rya Amerika
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC zimwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania barinubira uburyo icyo gihugu gikoresha politike mu bijyanye n'ubuzima bwabo Ni nyuma yaho ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ku isi HCR rivuga ko rigiye guhindura amwe mu mashyirahamwe mu mugambi wo kongereza ibikorwa byo gufasha impunzi ziri muri Tanzania muri uyu mwaka w'2020. Mugenzi wacu James Joven yaganiye na zimwe muri izo mpunzi.
Niko bimeze gusa kimwe ntabwo kubashimira no kubakengurukira ku kigoro mwama mugira imisi yose ko kuza kumviriza ibirego n'ingorane dufise impunzi z'umutendere. Impunzi z'umutendere ingorane ya mbere dufise urazi ko ikibazo cy'ubuvuzi n'ikibazo cy'ibifungurwa ari kirumara kuri buzima bw'umuntu. Kiretse gusa bivanye n'uko iyi ngorane yadutse mu mashyirahamwe ariko Red Cross yoyo biraboneka neza ko atakindi igamije ahubwo niyo isa n'uko mengo niyo yaterewemo politike yo gukwiragiza wa mugambi wo kwirukana impunzi ku nguvu. Kuko impunzi yicaye mu ikambi tariki ravu gwa nta kindi kintu urumva yishobora kwikora ko hopfuma habona injya ko umuntu abura kuvugwa kuko abantu bari ku bitaro bagwaye ni benshi kandi barajwe babuze imiti none imiti bavuga ngo baje kuboresha datetyo babo
ishenda ni ishamwe UNCR yumvise amarira yatwegwe impunzi yafatikanye n'amashyamwe atandukanye barahindura amashyirahamwe amwamwe ndibuka bakoranije abarongozi barongoye ikambi barababwira bari kumwe n'amashyamwe atandukanye baravuga ihindagurika rya baye ku mashyirahamwe bageze ku ishyamwe ry'amagara y'abantu baravuze bati turamaze ko neza kubw'ivyo rero inyishu yanye yabonese twazaniye ishamwe rya MTI no kuvuga Medical Team International rigiye kuzohora rikora igikorwa cy'ubuvuzi ata kuvuga ngo yifatikanije n'indi shirahamwe kuko rifise ubushobozi twebwe twarakomye amashyi tuvuga tubigenze neza ariko kandi amari kwa dusumira tubona iryo shirahamwe byanse ko rishobora gutangura imirimo yaryo kuko byategekerezwa ko ritangura itariki abuze imiti abantu ntibavugwa tukumva yuko MTI kuko yamaze kwitegura gutangura n'amastoke y'imiti niyo bari bayafise ntagishasha tubona iryo shirahamwe ryokora yanari gukora mu myaka ka itatirenganye bavuga ngo bagiye ngo uzohindura iki kwe turabona ko hariho ukuduterekana muri leta kuko twashimye ingengo UNCR yari yafashe no kuvuga nije mu ngiro kujya andi mashyirahamwe yemeye akagenda n'iryo shyirahamwe Red Cross rigende
reka twe turiko turarira twabuze aho dukira nayo tumira twabuze aho twitura kuko aho twokwituye muri leta nibo bagarutse haza icyegera cy'umushikiranganje akorera mu bushikiranganje avuga yuko ayo mashyirahamwe yategezwe gukora byanse bikunze iryo shyirahamwe ryagiriye nabi impunzi abantu rikabavuza imiti atayiriho aho ugenda kubitaro ugasanga paracetamol ntayiriho aho ugenda kubitaro umwana w'uruyoya akavuzwa imiti y'ibidongi kandi umwana ategezwe kuvuzwa imiti y'amazi ugasanga umuntu avuzwa kinine aho ugenda kubitaro ugasanga aruntayo uronka ugasanga abantu barabuza ayo bakira nayo bamira none akamaramaza haraye hagicegera cy'umushikiranganje avuga yuko iryo shyirahamwe ririnda gukora vyanka vyakunda ishyirahamwe ryari rigiye gukora bisubizwe inyuma kumvo zitazwi kandi muri HCR muri UN bari baradutangarije yuko ishiramo rya Red Cross ryatashe hatozishiramo rya MTI twa tuvyizige gose tuvyishimiye kugira ngo turonke imiti tuvugwe none hera aba byasubiye inyuma
mu bisanzwe kibazo cy'impunzi hano mu ikambi ya Mutendere cyabaye ndanse kuko ugerageje ishamo dufise kubijanye n'amagara y'abantu iyo shamwe rigiye kuva cyatangwe kuva mu mwaka wa 2016 hano mu ikambi ushumva ko rimaze imyaka ishika ine imaze imyaka ine ririko rirakora nta kintu gishemeye gigeze rikora no kuvuga cyaranzwe n'ubunenge bwinshi ugerageje n'ukuntu ryatangwe bwa mbere twabayeho atanzu yo kubikamwa abantu bapfuye bita morgue twarahabaye mwisho ugasanga umuntu yapfuye ariko arabikwa hamwe n'abantu bakihema ishorasho nyene twarasemereye twebwe nk'impunzi turakoma induru atinda barubaka inzu yo gushiramwo yo gushingura abantu yo gushamwa abantu bitavye imana ariyo bita morgue ariko ivyo byose naho nyene ishamwe Red Cross ryagiye rirangwa n'ibintu byinshi byinshi bibi aho umuntu agenda kwivuza ugasanga umuntu ntari ko arafatwa neza ugasanga abaganga bagiye ariko ntari ko arafatwa neza
bikaca bitutangaza yuko ivyo bintu umenga n'ibintu vya politike biri mu makambi batuzanyemwo kuko ugiye kuraba leta ivuga yuko idashigikiye ubusuma idashigikiye abantu bakora nabi irongowe na president Magufuli mugabo ukaza wumva umuntu avuye mu bushikiranganje akagaruka ngo irishira hamwe yakoze ubusuma yagivye imiti litavura abantu ngo nirigaruke rikore none wumva ivyo bintu atari mu politike
cyo dusaba leta ya Tanzania nuko ryo shira hamwe ya Red Cross ariyo Red Cross Tanzania yego nishira hamwe igihugu mugabo ivyo rikora ibintu binyuranye n'amategeko mpoza makungu
cyo cyambere saba leta ya Tanzania irongowe na president Magufuli ko yanga ubusuma ikanka abantu bakora nabi ikanka abantu bakorera nabi abanyagihugu niturwanire natwe bareke gutuma abantu ho mushikira nganje bagaruka kuzana amashira hamwe kandi tumva iyagendera hose akura abantu bakora nabi kandi amashira hamwe akayahagarika yakora nabi nareke gushikikira ibyo bintu hasere nayo tuyisaba ko yoguma ku ngingo yari yatubwiye bakazana iryo shira hamwe iryo shobora kuvura abantu twatwiruhukije kugira ngo tugiye gukira indwara zimwe tugiye kuronka imiti tukavugwa neza none iryo shira hamwe rikaba ryasubijwe inyuma kumvo twe tudashobora gutahura HCR nihagarare nkase kugira ngo ishobore gufasha impunzi twongeye tugasaba amakungu yaduhagurukire yatugwanire ko twe ntitugire kituvugira niyo tuvuze cyadupfungwa
njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika tubatumiye kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika
Ion Blood African boy yeah
Tule kami ya simanyoko ya Ntinolila danza Wogana kunonya jiwa kukumia Ataleta na vian kutumia Tume dat busy body by your kachan Mbala siyan jiko kama rest Abata sobala kuzina batu weka fast Baleke bagove Gogwenesi ze You're the only one I give my body, brother. You're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, brother. Yeah. Openness. You're the only one I give my body, brother. You're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, brother. Yeah, brother. See the bubble, the cinema, see the bubble, everybody bubble, the world. Yeah. See cola, tirola, see cola, tirola, baby, when bella, see cola, yeah. Was looks empty, was single, go on the river car. Oh, by the war, be the war. Oh, by the war, so the war. When you will be in packaging, pull a warm before it. Oh, but you more big finger. Oh, mommy, I'm holding God, you get your baby. Goodness is it. You're the only one I give my body, brother. You're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, brother. Yeah. Goodness is it. You're the only one I give my body, brother. You're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, brother. Yeah. I'm a nyuzi na kadansi mu wakati kumenye kansa sulanku wa nari city Agadi muvi sonda mkule yuchi Tunya sika bele ya banyamu kumbuti Tatiso misa kumukwano kuvandilana Mbele tata ovele mama Tukusinga haiti ndimu wambu Tukuwe dansi tuliva zongo Toka gamba tatoba busa Tebali na kumanya getuli kaboba yuza Amita toka gamba tatoba busa Singa batumanya batule muluko wa yuda Oh by the war be the war Oh by the war so the war Wali wovi ya mpake jire Ula wambi kuwore when necessary. You're the only one I give my body, but you're the only one I call the soul, but you're the only one I give my body, but yeah, 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 when necessary. You're the only one I give my body, but you're the only one I call the soul, but you're the only one I give my body, but